hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwanda ni kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese mudateze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Tubahaye ikaze. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Ingwara, ubumuga, ubukene n'ibindi bibazo byinshi umuntu ahura navyo mu buzima birashobora gutuma wewe wese ata icyizere muri we hama ntagira icyo yimariye kubera kwihebura. Ariko siko abakenyezi bo mwishyira hamwe nuze nawe umugambi nuze nawe burikiyemwo abakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida babibona. Muturero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe na bagenzi babo mu ntumbero kwiteza imbere. Abo bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kwiteza imbere kandi bagatenza imbere n'imiryango yabo nk'abandi bose. Mu kiganiro muri Sangawe cy'uyu munsi nibo tugiye kuganira nabo. Hamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri uyu mugambi no kuri ibi bikorwa by'aba bakenyezi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumva ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Ingwara, ubumuga, ubukene n'ibindi bibazo byinshi umuntu ahura navyo mu buzima bwa misi yose birashobora gutuma uwari we wese aticizere muri we hama ntagira icyo yimariye kubera ukwihebura. Ariko siko abakenyezi bo mwishyira hamwe nuze nawe umugambi nuze nawe uhurikiyemo abakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida babibona. Muturorero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe na bagenzi babo mu ntumbero kwiteza imbere. Abo bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kandi ko bashoboye guteza imbere imiryango yabo nk'abandi bose. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turaganira nabo bamwe muri abo bakenyezi murantunga batwiganira uko babigenza. Nkuko bisanzwe rero muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro, nimero ni ya indi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Reka tubanze twumvirize rero mugenzi wacu ibujumbura mu Burundi, Francine yashoboye kuvugana nabo mwishyira hamwe nuze nawe kuri ibi bikorwa barimwo mbere y'uko tuja mu kiganiro nyizina.
gacha bishoboka nyene wigurira isabune yikumesura gahuzu cyangwa ukagura gahuzu ukagurira nakahuzu abantu
uri muri nawe nuze nshobora gutegwa n'ikibazo uburaho wikora
bashimye ingene kuje hamwe mu mugo wo kuziganya no kugurana na wiswe nawe nuze byabagirira kamaro aba bakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida basanze batoguma bareza amaboko kandi bafise imiryango bagaburira batangura batubwira ukuntu biyungunganya
ubwa mbere tugitangura twatanga 500 hanyuma jana gite bizot mwa kugira kabiri tuca tubona twaduze cyo dutanga igihumbi jewe mu mwaka kugira indwi cyaranyunguye kubera ukuntu ibintu byagenda bigabanuka umwana ari kwibere hageze kwacuka hajya amazi umwaka muri icyo gihe uri kurakora waca umenye ingene umugurira akabuye agasukari ukabona umwana arabayeho
ku ndwi twe dutanga amafaranga 300 ni ukuvuga yuko mu kwezi dutanga 12,000 hama tukazugabura umwaka uheze kandi uca usanga harimo inyungu nyinshi kandi nawe byaragufashije utuntu n'utundi udukenewe mu rugo ushobora kutubura kubera uburi mu mugwi
mishira hamwe nta ugwara ngo aburi umugwaza eka mbere no gutunga umuryango birashoboka ariko abo bakenyenzi bavuga ko bisaba kuba inkerebutsi
uri muri nawe nuze nshobora gutegwa n'ikibazo ngo buraho wikora nshobora kugwaza umwana ngo buri ngere umuvuze ucaje mu mugwi ukababwire ikibazo wagize hama bagaheza bakugurana hanyuma ukazoriha buhoro buhoro atamuntu ariko arakandamiza kandi ukariha ideni ry'abandi kandi ukaririha ku mahera make ku buryo bw'uko bakuguranye amafaranga 100,000 dushobora kubiriha mu mezi 3 tugashyira ko inyungu y'10,000 kandi iciza cy'ibyo 10,000 ni ukubera ko ugaruka umwaka uheze mugabuye nawe ukayaronkamo uri mu mugwi utegeza kuba umukenyezi akerebutse kuko udakerebutse urumva n'ibyo wowe uri kurakora byose n'ibyo tera imbere
bidufasha kuja hamwe tukisanzura tukaganira tukayaka neza tukavugana n'abandi hariho n'imikumbere tuvanze n'abatagenda n'umugera wa sita yego kandi ntacyo bitwononera oya ahubwo uyu muntu agiye kuza ariyumvira ibintu nk'ibyo ngo ninyegeze ntibamenye bica bituma n'umutata ufata neza canke ngo have abandanya kwita abamarande ibyo bikenewe turashobora gutungishwa kuja mu ishuri hamwe maze kwigurira gahuzu kamara gusuma utwujya utarinze kuza kuzera inze urumva yuko bifite akamaro kwigurira umuntu utajya kudodora ku rupangu rwa naka umpa agatunguru mpa agaki ngurana ijana giruko urumva ko bidufasha rwose
abakenyezi bahurikiye muri bene ayo mashirahamwe barafise ico basumbije abandi Caritas Kamikazi arongoye ikigo turiho gisanzwe gihimiriza abo bakenyezi gukorera muri iyo migwi akavuga ko ari abantu usanga bihiteka kuko baba banashoboye kwibeshaho n'imiryango yabo
usanga ari abantu bakeye mu maso usanga ari abantu bafise abana bameze neza usanga ari abantu bashobora kurangura ibikorwa nk'iby'abandi bantu bose barangura atama ariko arishishitira atamagwaye atama kukubera ko yifashe ugasanga ari umuntu yambaye neza ego kandi ibyo turabibahimiriza ko buba abantu nyene bataza kwisuzuguza nabo nyene biha iteka agaciro kabakwiye
iyo migwi yo kuje hamwe abo bakenyezi barayishima bafise amategeko bagendera ko ugakora ushizemwe inguvu kugira ntibaze bagabura inyungu utarimwo ikindi ciza babibonamwo nuko basa n'abacungana bigatuma birinda no kuja mu ngeso mbi Francine ndiyo kubwaye Bujumbura ku bw'ijwi rya Amerika
Fasine ndo kugaya urakoze cyane kuri iyo nkuru watushikirije ko barashoboye kubonana no kuvugana n'abakenyezi bo muri Nuze nawe nkuko twabivuze rero nibo turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi bamwe muri bo turi kumwe twatumiye Madame Marie Jose ni mukunde nte umutunganya bikogwa by'umugambi Nuze nawe bo bita ba coordinateur hama turi kumwe kandi na Denise Nyo Yandemye umwe mu bakenyezi bari muri uwo mugambi muri iryo shirahamwe atubwire akarusho yakuye kuva aja muri uwo mugambi muri iryo shirahamwe Madame Marie Jose kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze
namwe Denise Nyo Yandemye uraho neza allo Madame Denise uratwumva
ndabumva cyane ndabumva
mahoro mahoro
eko na mahoro
murakoze cyane bakenyeze kufata kano kanya ko kuganira natwe hamana kuganira n'abandi banywanye bishwe rya Amerika batwumva kumbure bashobora kungukira muri uyu mugambi Nuze nawe tu nkuko mwumvise nyene inkuru twashobye kugira mugenzi wacu Francine Shere kuganira n'ishyirahamwe ryanyu duhereye kuri mwebwe Madame Marie Jose iri shyirahamwe ryatanguye gute ryatanguye ryari muri make
iri shyirahamwe riramaze imyaka itandatu ikora mu ntango rero kare abanywanyi ba INSS
ishirahamu
barabantu ego aho bahurira handi barabantu baza bagatora ibintu byari bihari bakabafasha ibi bakabafasha ibi bakarabiza amashuri y'abana ibintu bikagenda neza bukeye babona bati uko iminsi igenda irahinduka niko ibintu bigenda birabibindi bigenda biragabanuka kandi abantu kubera gufata neza umuti baramaze gukomera ntacyo utagenda n'umugera abasumbya nabo nyine bakivugira bati ubu turashaka icyo twokora hanyuma niho rero harundi ukuntu babigisha ingene bokwiyungunganya baratumira umuntu arabigisha iminsi itari mike imigwi batagurije kuba kimwe 2025 barabigisha ukuntu bwo kuyungunganya uko nawe nuze yubatse ukuntu boja hamwe biyumvanamo ukuntu kwegeranya uburyo buto bafise ukuntu boza barahana hana ingurane bakiyungunganya nyine mu dukorwa twabo duto duto ibyo biheze uwo yabigisha ababwira ati genda rero aho muherereye mu makaritsiye muvamo umwe wese agerageze gushinga iyo shyirahamwe nawe nuze babasaba kuba ari nk'abakenyezi 2025 hagati ya 2025 bari hamwe baragenda barabigira nk'uko ntibashoboye kuba hose 2025 nk'uko babibasaba hari aho barenze hari aho handi babaye bake kuri abo n'ahandi bakwiye baratangura barakora nk'uko babyize kandi biragenda neza n'ukuri biragenda neza kandi bagiye hamwe kuko biyumvanamo bazinanye muri quartier mu bukene bwabo barazinanye barabonana ingorane umwe wese afise baba bazibona hanyuma baraja hamwe rero bashinga umwe aho baherereye umugwi wose ugashinga amahera bafatiye ko bikuza baregeranya ku ndwi ku ndwi bafatiye ku muntu muto abarimwe kuko bose ntibanganye uburyo bagafatira ku mahera y'umuntu muto akaba ariyo bavuga ati ku ndwi rero uyu muntu uko twemereye kuzana ya twese dufate ko tuzoza turazana ya ari amajana atanu ari igihumbi kuko imigwi iratandukanye ayo bumvikanye niyo bazana kundwi kundwi ayo mahera bakamara nk'amezi atatu bariko barayashyira hamwe bagitangura hanyuma barabona ko arikarunguka ariko aragwira baca batangura guhanahana ingurane urumva umwe wese yari afise agakorwa ariko arakora uwutagafise nawe yari abiye ku bagenzi biwe ingene babayeho nawe arabona ko ashobora kwiyungunganya nyine baca baratangura rero barahana ingurane bakurikije ayo bafise hari abahana ingurane ya 50 hari abahana ingurane ya 30 bivana n'uko ayo baba begeranije basezeranye abangana kuko byose byavuye ku masezerano bamaze kugira umugwi baca bagira amasezerano bagenderako kugira ntibahemukiranire ayo mahera rero bakayahanahana umuntu wese ku munsi uyu akandika ikete ati jewe ndaje gusaba ingurane mu ntiza yangana uku n'uku bivanye n'amasezerano bahanye ari uwishyura mu mezi abiri ari uwishyura muri atatu ku nyungu ingana uku hari abishyura mu nyungu cumi mu mezi abiri abandi mu nyungu cumi mu mezi atatu abandi bakaja munsi yayo bivana n'amasezerano yabo baba bagiranye hagati yabo umuntu rero agaca agenda agakora utwo dukorwa twiwe akiyungunganya akubahiriza ayo masezerano bavuganye agaca azana ya mahera nk'uko babivuganye abandi bakabandanya baronka uko nyine umwaka uheze bagaca baharura ya mahera yose bafise kuko barafise utuntu tw'udukese bakoresheje hari agakese k'umutahe hakaba agakese k'integabizoza niko tukita ako gakese k'umutahe nayo bahanahana muri ayo yandi bavugana hariho ijana cyangwa amajana abiri arengako ari yaja mu ntegabizoza iyo ntegabizoza rero yoyo imaze iki ukumva ko umutahe nako kugurarana bakaja kwiyungunganya iyo ntegabizoza nayo iyo umuntu agize ingorane gitunumbuka niyo bamufashishamo ariko akazuyagarwana atanyungu nk'uko umwana arashobora kurwara urabona ko indwara idasezerana arwaye agacayibuka akavuga ati kwa muganga nagiye banyandikira umuti kandi nta buryo mfite agaca bamutiza amahera muri yayanda ari 20 ari 30 akazuye agarukana tanye ngwiriko ukurumva n'ingorane yagiye kutandaza
yego urakoze cyane kumbure n'ibindi bibazo biraza kuza ku kuntu mukora ariko nko kubatazi ishyirahamwe INSS twavuze mu ntango ishyirahamwe ni ishyirahamwe gishinze ugufasha abagwayi n'abamaze kwandura umugera wa sida mu Burundi bikaba rizwi cyane kuri ayo mazina INSS ndumva niho bahurira niho bakorera ibyo bikorwa byo kuja hamwe no kumvikana
igo bamwe bahurira ku ishyirahamwe ya INSS hariho nabandi bahurira muri karitsiye iyo baba ababishoboye bahuriye nko muri kati wawe nkuko twovuga tuti bari mu ngagara agahurira mu ngagara ari abanyengagara nyine kuko baba begeranye ari benshi biraborohereza bikavunira urugendo mu munsi wa manama abatashoboye kuja hamwe ngo bahure muri kati bikunde mugabo bakavuga ati tuzohurira kwishyira hamwe naho nyine turabakira tukabafasha bakaja hamwe bagakorera aho nyine bakagira umunsi wabo w'inama bakagira amasezerano nk'uko abandi bose babikora uretse ko bo baca baza kubikorera aho kwishyira hamwe
yego urakoze cyane rwose madame Marie Jose twumve rero Denise niyo yandemye wewe ari muri abo bakenyezi bagiye hamwe bariko barafashafashanya mu kwiyungunganya no kwegeranya ayo mafaranga Denise wewe umaze igihe kingana iki uri muri uwo mugambi wa nuze nawe
murakoze twebwe tumaze imyaka 6
kuva
muri 2013 niho twatangura mu kwezi kwa 5
abatari bake Denise bandanya
ikigo santire turiho nicyo twatwigishije uwo mugambi turi mu buzima butoroshye ntibyari byoroshye tugiye kurera abana nko kubyereke n'abapfakazi bobo byari bigoye cyane hama ikigo santire turiho twagifashije kiraturihira umwigisha aratwigisha ingere twovyitwara mwongere twaza turaziganya uburyo buke dufise tugashyira hamwe ingufu zacu tukiteza imbere hama icyo gihe turabitahura ca dutangura kuziganya nyene mu buryo buke twari dufise make make tuziganya tumaze kubona ko tugwijije turatangura turagurana n'ibihumbi 33 Abara abantu bafite nka 15 bonyene. Mwaka uheze tubona bigenda neza turagabura hacahaza abandi 15 turakwira 30. Tumaze gukwira 30 n'ubundi kubera twe dukorera ahantu muri quartier turi muri zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Abandi n'ubundi n'ababanyi inshuti n'abagenzi abo nyene tubana mu misozi hambavu nyene mu makati hirya no hino bagumye babihurumbira nyine bakabona ko ari byiza ukuntu twari tubanye neza hama bakaza badusaba nyene ngo babijemwo hama ce tubigisha umugambi w'uko bogira uwundi mugwi ugira kabiri ubyawe n'uwo wundi wa mbere uwo wa mbere wabo bakenyezi ba mbere witwa Jiji Kadikore uwa kabiri tuca tuwita dushigikirane w'abandi bakenyezi 24 nabo nyene barabandanya gushika abantu babikunda ubu rero muri zone Gihoshe naho nyene barongeye kudutuma ko tubyara y'uwundi mugwi ubu nyene w'abantu 24 nyene
birumvikana ko aba bakenyezi be uti
uwo wundi wa kabiri ubu tugeze ku bantu 30 n'uwo wa mbere nyine n'abantu 30 uwo wa gatatu nawo ari bo buzukuru bacu n'abantu 25 ukuntu dukora rero dufite ubuseke butatu
turaza kugaruka ku kuntu nyine nk'uko twabivuze nk'uko madame Marie Jose yakabivuga ukuntu neza na neza mukora ariko dusubira inyuma gato Denise abatari bake bagendana ingwara ya sida cyangwa n'izindi ngwara bafise ukwihebura kenshi ugasanga ibintu by'amashirahamwe ntibabyitayeho cyane wewe ishaka canke ico cimburo cyo kuja mu ishirahamwe wagitanguye gute canke bakikubwiye hehe byagenze gute kugira ngo ubimenye winjire muri ishirahamwe
twebwe ikigo santre tuliho kimaze kutubwira umugambi wo kujya hamwe tukaziganya tukaguranana. Mhm. Barabanje bwa mbere turaje hamwe nyene turiyunga turamenya ko dukunda bwa mbere tubanza kubona ko tuvukana twese. Mhm. Ama tumaze kubona ko twese tuvukana niko twashize hamwe bwa mbere twashize imbere urukundo. Mhm. Bagira tufutubona ko twese ari gushyigikirana mu ngorane twari turimo icyo gihe.
Birumvikana urakoze cyane gusa.
Imaze gushika mu mihana rero urumva wari umuryango ukomeye ubu bamwe ubona ko ari nka nyokwanyu nka nyogosenge ukabona nyine ko ari inshuti zikomeye zishika. Kuko ubu umuntu agwaye muri twebwe nta kibazo tukigira cyo kugwaza twebwe nyine ubwacu turagwazanye.
Ni byiza cyane.
Kandi ikindi cya kabiri ni uko atamugwayi wacu yoshobora kugira ingorane zo kuvuga ngo yabuze ahasiga nk'abana cyangwa ngo yagize ikibazo cyo kubura amafaranga yo kuriha nk'inzu turamugurana mu mafaranga atunguka akazayazana atanyunga ashizeko. Iyo bivanye n'amagara ya mukise naho muri twebwe turafite agaseke dukoramwo tukamurihira iyo nzu atagisabwe atazonasubiza.
None Denise murakora mwese murafise ibintu mudandaza ahanini amafaranga muwa mwaronse kugira ngo muterere mwishyamwe muwa mwayakuye.
Twebwe ubwa mbere twatanguye kumvikana ko umuntu wese azozana $500 kundi kundi. Hama ikigo Sandre tuyiho cyaradushyigikiye mu nyuma kibonye aho tugeze baratwongerereza ayandi makeya. Ayo makeye tuje tuguma tuyagurana na tuyagarukana n'akanyungu gake 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 arape baragwira barongera nyene baradushyigikira ubugira kabiri. Bakatugira yuko arabagira neza bari hanze baturungikiye bumvise uyu mugambi wacu birabaryohera.
Nukugira wowe uterere none amahera wayakuye. Kugira ngo ushobore guterera mu mugambi birasaba ko umunywanyi aterere.
Mwebwe mwa bakenyezi umukenyezi wa nyuma adandaza ibigori kwibarabara rotsa. Abafise umutahe w'ibihumbi 15. Mwa bijya bihumbi 2000 rero yunguka twaragiye inama yuko azohora bika $500 yo guziganya ayo yo kudandaza.
Birumvikana
rero.
Urakoze cyane.
Hariho rero n'abamaze gutera imbere ubu bamwe bamaze kuba bafise ibintu binini badandaza nyine bifatika.
Birumvikana
rero nuko tukadukora.
Ereka iki kiganiro n'ikiganiro ginywa ikiha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine barafise ibibazo bababaza ibyumviro baterera muri uwo mugambi wanyu muri ishyirahamwe ryanyu. Reka twugure imirongo ya telefone nabo babaze nanje kumbure ndafite ibindi byinshi bibazo no babaza ariko murakoze cyane. Reka nabo nyene tuba akaryo duhere ku witwa Ndayisenga. Ndayisenga uraho neza?
Yego ndabumva neza.
Amahoro mahoro duhamagaye uri he?
Yemwe ni mu Burundi ati kwera ingorane y'akaruka tumvikana n'u Burundi. Kigano na tuje mwana mto imbwa n'umutwe tuje muri komaragani yakunda cha kwatu ibato.
Yego duga kwijambo.
Ashaka mbatu abaringo shiramwe nawe nutwe. Ko numvise rihurikiyemo abagira umugira wa Sida. Nta mugambi bafite go kwa nabandi bakomeye ko kugira ngo bafashanye. Akabazo ka kabiri na shaka mbatu. Ni hebe anga bakoresha kugira ngo bashobore gukora ibikorwa ndazi shobora kuruhisha na cyane cyane ko tuzi abagenda n'umugera wa Sida bahanurwa kudakorerwa biruhisha. Hanyuma nashaka ndangize ndabifuriza kuranirwa mu kwa bakora abananye bateye imbere. Murakoze.
Urakoze cyane Ndayisenga turagushimiye. Reka duhe icyo kibazo Madame Marie Jose. Ikibazo duhere ku cyo cerekeye abandi batagenda n'umugira wa Sida bo murabemerera kwinjira muri aya mashyira hamwe twumva ko ashobora gufasha cyane umuntu wewe wese.
Yego abo bari mu makatsi bagiye hamwe kugira Denise yabivuje bivanga n'abandi nta kwikumira tutakigira. Baragenda bakavanga n'abandi bagashyira ko nabo bandi barabonye ko nabo bashoboye bafite icyo bashigako baca barabiyegereje. Wari wewe wese abishatse abakundiye sizi za ko babera imbyarya cyane cyane. abakundi akabera umuntu mwiza bakamubona neza ko ari umuntu yitwara neza kandi ari uwo bazi babona aho babaye baramushiramo mugabo babandi nakubariye baza kwishyira hamwe nibonyene nta abandi bahanze bahaza ariko abo mu bakatse ubu baravanga ababishatse
Nga Denise yasiguye ko kumbure baterera amafaranga bijyanye n'uburyo umuntu aba afise ica kabiri ndumva ko ikibazo ciwe cerekeye gukora ibikorwa biruhisha umuntu asanzwe akora ibyo yarasanzwe akora mu buzima bwa misi yose
na cyane cyane kuko umuntu yafashe neza umuti arakomera amera nk'abandi atangura kumve ko yoranguri imigambi hapfuye wundi wese atagenda numugira aranguri imigambi yiwe icyo gihe rero arabigikorwa ashoboye akaba ari cyakora na cyane cyane ko bakubwiye ko hari udandaza ibigori n'abantu bato bato nibo bihereye ko aho twaganiriye n'abantu bato bato arakora kugira ngo ashobore kuronka ya majana atanu azorabika azuzane umunsi w'inama gushira hamwe n'abantu barakora ntibibabuza gukora ataryamye ngo aje ku musego n'umuha ibyo by'uko asiba umugera abafite
ego Denise none muri ayo manama mugira cyangwa uko guhura nk'uko Madame Joseph abivuze muhura kangahe bisabwa ko umunywanyi aza mu manama ngahe ku ndwi cyangwa ku kwezi
tubwe ku ndwi dukora na rimwe ni ku munsi wa mbere isaha zitatu
buri ndwi Murakoze cyane tubandanye ku mirongo ya telefone twakire undi munywanyi Abdul uraho neza Hello Abdul
muraho
Ego uduhamagaye he Abdul akabazo cyane cyumviye
uburasirazuba mu karere ka Rwamagana
mu Rwanda
Yego.
Ariko ugabanye radio yawe gato kuko amajwi aratugaruka ko kandi bisa nibitinda gato ama uduge ku ijambo.
Radio nayihunze. Ikibazo mbere na mbere nangira nshimira abo bakenyezi abavandimwe b'u Burundi. Kuko icyo gikorwa bakoze ni igikorwa kizima. Ahubwo ikibazo nabaza hari umuntu ushaka kubagana hari igishoro ngombwa cyangwa amafaranga fatizo bamusaba murakoze kandi nshoje mbashimira n'abantu biteje imbere cyane
murakoze cyane Abdul Madame Marie Jose kugira ngo umuntu yinjire umukenyezi yinjire muri ushirahamwe umukenyezi ariko aratwumva mu bwa mbere na mbere mu musabiki amafaranga Abdul arabajije nangahe
nta amafaranga bamusaba bakwinjiza kuko baba bakuzi bakuzi neza kandi wemeye ukumva ubishaka ukaja hamwe nabo utangura gutanga ya ntererano nk'iyo nabo nyine basanzwe batanga wajuteze waracerewe icyo bagusaba nuko uzana amahera bakwemereye ko winjira mu ishyirahamwe ryabo muri nawe n'uzi wabo nuko uzana amafaranga bashyitse ko muri icyo gihe nawe nyine ntacyo winjira ukabandanya urugendo kumwe nabo mugabo ushobora umwaka uhere mu bakora ibyo bakora bikugabura nyine nta kindi babasaba nta na gitoya
Denise tuhereye kumbere kuri wewe nk'ubu haje nk'umukenyezi avuga ati numvise iki kiganiro ku iragijwe rya Amerika ku munsi wa mbere uza yoza ku munsi wa mbere azanya ngahe canke aje muri iyo nama nk'uko Madame Marie Jose yabivuze ntibisabwa amafaranga bigenda gute kuri karatwumva ashatse kuza ku wa mbere mu mugwi wanyu Hello Denise iduka kwijana
n'atse kuza mu mugu wacu abanza gutonda wenyene kugira tumubwire ibyiyumviro hama tumubwire amategeko ngenderwa ko yishyira hamwe hama niyumva asobanukiwe neza n'ingene dukora mu ishyirahamwe ryacu akumva n'amategeko yacu yakurikiza icyo gihe agenda yiyandikishije
urakoze cyane birumvikana
hanyuma asimye kutatangura arashaka guhera abandi bari bageje byafise uburyo bwo ko gutanga yabandi bari basise yo kugira gendere hamwe nabandi. Yena hata ya sise turamubwira gahera honye nagejeje kuko umwaka uheze tumusubiza ubutunzi bwiwe bishobotse nakanyungu tuba twararose tubagabura twese. Yego.
Urakoze cyane. Reka twakire n'uwitwa Edouard ku murongo wa telefone. Edouard, uratwumva? Allo Edouard? Edouard, ndumva telefone isa n'irikira mugora. Kumbure turamukura ku murongo twongere tumugarure mu kanya. Tugaruke ku batumire bacu. Denise, tugaruke kuri wewe gato. Bimwe mu byafashije cyane kuri wewe mu buzima bwa misi yose kuba uri muri rishira hamwe byo bari nk'ibihe wabonye mu buzima bwa misi yose muri make. Hello Denise.
Sabgendi hondi.
Wa ikibazo wacumvise cyangwa ndagisubiremo?
Nacumvise. Bambere kintu byafashije ni kwa kutaga umusegerereza cyangwa urindiriye ngo umugabo ngo araza kungurira agasabuni k'abana ngo araza kungurira agasukari. Kandi n'umwana urashobora kumwigisha utarinze gutondatonda hehe cyangwa umwana ngo ahebe ishure kubera uburyo buke. Kuko niyo twagabuye nayo mahera uraronkana k'agahuzu wifuza ukagurira n'abana kandi ugasahiriza n'umufasha muwa mubana mu rugo mu buryo muwa mubayemwo ugasanga ibintu bigenda neza mubaye hata ubacisha mwigisho kandi nazangorane ubufise tuba dusanganwe nta n'umwe agenda yaducisha mwigisho ngo bajya bameze gute na gute na gute. Oya, ubu turifashe n'ukuri abantu bose barabishima yaba bameze kurya yaba batameze uko twese ubu tubajya hamwe tukunga ubumwe tugakorera hamwe imigambi tukayipfundikira hamwe tukavugana kazoza k'ibibondo byacu.
Denise, wari wavuze ko mugabura amafaranga mu mpera z'umwaka no ku kwezi murayagabura kugira ngo muronke uko kwisahiriza bigenda gute amafaranga kugira ngo muyinjize mu nzu murayaronka iyo mukeneye ikintu muyiture muyikore ko muronka amafaranga kangahe ku kwezi cyangwa kangahe ku mwaka?
Oya, ntitugabura ku kwezi, tugabura umwaka uheze. Umuntu afite ikibazo cy'amafaranga araza tukamugurana. Hama kado yasubiza mu kiringo cy'amezi, twe twahora dufatira ku mezi atatu mugabo dushyira ku mezi abiri. Hama hari akanyungu dushyira ko akazokazana bitavunye akazarazana make make uko aje kwitaba inama. Kugeza hatwohereza ayo mahera kuri cya kiringo twasezerana kandi abonye n'ubundi aguma yakenera aragaruka tukamwongera n'ayandi kugeza umwaka uheze tukagabura umwese akakuramo ayo yashyizemo.
Ndakoze cyane. Birumvikana ko ari uko kuntu umuntu ashobora kuronka aho yikora iyo habaye nk'ikibazo ariko kandi nko mu mpera y'umwaka akaba yiteze amafaranga. Ni byiza. Reka twakire ubundi munywanyi w'ijwi rya Amerika. Thierry, uraho neza?
Yego, amahoro neza Oriane.
Amahoro.
Ndaramukije no mukenyezi ni batefaro.
Ni babiri, Madame Marie Josée hamwe na Madame Denise.
Yego, ndaramukije cyane rero. Yego. Okay, nude Oriane, ndabakengurukiye cyane kuko kino kiganiro kiraryoshe. Je ndi ngaha mu gisagara ndiko ndiweza, ndabona abakenyezi benshi. Kumbure n'ibyo ibyo bibazo barabisise kandi benshi bashyira imbere ikibazo cy'ubukene, abandi bagashyira imbere ibindi bibazo bikoye gusigura n'aho harimo ababigira imyifato. Ariko jyewe ndagomba ubwa mbere ntera intege bano bakenyezi. Ikimbere cyiza cyane kubera ko umukenyezi hari ukuntu yari yarishyizemo ko iyo agiye mu rugo ububazwa byose abwiriza kuba umugabo, cyane cyane mu bijyanye n'iby'umuryango ukenera kugira wibesheho. Rero niko ndumva abakenyezi nk'aba birampa icyizere ko Burundi bugiye gutera imbere, cyane cyane ko twumva abantu bantu ndiko ndabumva nibadako kumbure bashobora kuba bo tubera ikigo bakabera ikigo bagakigwa hanini abakenyezi benshi. Ariko je nagomba ndabibarize hari akantu bagira na gatoyi ko gushobora gusigurira kuko hari abakenyezi bino bintu bashobora kuba babura aho bashobora gusoma gukura kuvoma bino byiyumviro nibi bagakenera abafasha bakenera bashobora kubaja hafi bakabafasha kugira bahindura ibyiyumviro biyumvire kuno bano biyumvire nanaba hari akantu na gato baba bagira hari utunama na duke baba bagirana n'abandi bakenyezi aho baherereye kugira ngo abakenyezi ibibazo bishyikira bashobore kubafasha kubera ko hari igihe bishobora kuba bivugwa rino shyirahamwe ko rihari mugabo ugasanga n'abantu bakeyi abo bakeyi nabo nibo bari hamwe kubera begeranye kubera bafise ibintu bahuriye ko nane nibwira ni kumbure si bintu mbere araza ukidutomorera ariko njye nagomba ndabasabe nimba babona bishoboka baguhide utuntu tw'utunama n'abandi bakenyezi niba taba bari muri iryo shyirahamwe ariko gusa kugira ngo babahe inyigisho banashaka babatumire kugira babigishe byonyine bashobore kubona nabo ko ibibazo birabaho hanyuma bashobore kubirengera bashobore kwiteza imbere naho ibibazo byabayeho ibibazo ntibyohara kubera ko turi ku isi yanduye ariko njye ndabaterere nanjye ndabafashe ndangiza ko muri ibyo byose turi ko turakora nawe tuba twarahuye n'ibibazo inyishu ya mbere n'imana bakomeze basenga murakoze cyane
Thierry urakoze cyane rwose icyumviro cyiza cyane intererano nziza Thierry tuyihe Madame Marie Jose asigurire niba kumbure nk'icyumviro cya Thierry gisanzwe kiri muri rishira hamwe murafise utunama mugirana haba mu makartier mu ntara kugira ngo musigurire abantu uyu mugambi usa n'utomoye cyane kandi ushobora kwinjiramo umukenyezi wari we wese yavuze ko akenshi usanga muri ko murahura kuko mufite ikintu muhurije ko ni nayo mpamvu mumenya imigambi nk'iyi ariko Madame Marie Jose birashoboka ko irishira hamwe murisigurira abandi benshi mu ntara mu makartier handi hose kugira ngo abakenyezi babimenye bamenye ko iyi migambi hari amashyirahamwe hari
ego nitwaba banini rwose ngo tujye mu zindi ntara ni iki mugabo hariho n'abandi babigira bataraba muri centre turiho n'ibintu bimaze kugwira henshi benshi burya barabizi ariko twebwe twabikoreye iwacu kugira ngo dushigikire abakenyezi bo muri icyo kigo cy'iwacu mugabo uva nko muri karitsiye iyo hari uwundi aje ava muhanda akabegera baramubwira bakamwigisha bakamushyira hamwe nabo kugira ngo nawe aje imbere yiyunguranye mu bandi mugabo ko twoba tumaze kujya hirya rwose cyangwa ko twoshobora kuba twotumira amanama mu gihugu hagati twaza turajyayo urwo rwego ntiturarushikako
Denise muriho nko muri quartier Denise Mukamenge hari aho muhura nko kuwa mbere mukabwira abantu muri quartier ati kuwa mbere hari inama iza kuba kumbura abakenyezi abigeme muri quartier nabo nyine mukabamenyesha ko hari inama iza kuba kuwa mbere
Inama ryacu bwa mbere tusigishwa twigishijwe n'umwigisha wo muri Kere Burundi
irindi shyirahamwe
ariko mu nyuma ego iryo shyirahamwe ryacu ryari twa twigishijwe n'uwo muri Kere Burundi ari wo mwigisha santire turiho yari yaturihiye hama mu nyuma cy'uko turagenda tubibwira abantu ngo turabe ingene bojijuka abaje muri iyo migwi twagiye duhura n'uwundi mugwi wa iyereke yere serese dusanga nayo nyene iri kirasahiriza abo bakenyezi kugira nabo nyene baje muri ayo mashyirahamwe abo rero turashobora kubona na kenshi mu bisanzwe mu makaritie nko mu makomine nka yose hari imigwi myinshi nko muri komine nta hangwa ndazi ko hari amashyirahamwe arenga nk'amajyanane
aho nyene mu Kamenge
ni muri komine ntahangwa igizwe na zone Kamenge zone Gihosha zone Kinama zone Cibitoki zone Ngagara abo bose turagera igihe tugahura
none abakenyezi muhura iyo mubabwiye bavyakira gute umubwiye umukenyezi kumbura ati hari ishyirahamwe runaka rimeze gutya na gutya usanga bavyakira gute baravyijukira cyangwa usanga umengo ntibabitegera
hariho benshi byagiye biragora bakaza bari budusabe impanuro barabye ko twebwe ishyirahamwe ryacu ryameze nk'iritera imbere dufunga hama benshi baza bari budusabe impanuro ukuntu bobyitwaramwo kuko hari igihe bahura n'ingorane ugasanga nk'umunwanyi yagize ikibazo cyangwa akabarya amahera akayatwara ntayabishyure baca usanga rero bariko baraza kutubaza ingene bobyitwaramwo
urakoze cyane Denise
Ege twara bihimirije abantu benshi bivanye n'ingene byari bimeze n'ibyo na santire turiho yari yaradusabye tukagenda no mwabaje abadamu sanga bari mu kaborezwe bo mu ngeso mbi benshi turagenda tukabahimirije benshi baramaze kutwumvira bakadukurikira kuko na cyane cyane benshi niho ni naho bakomerekeye benshi twara bagaruye nibo babo b'iyo midi ya nyuma iri kiravuka
urakoze cyane ako karirimbo mwari mwumvise tugiye kuba turakabumvisha na gakenyezi karirimbo kiswe umukenyezi ka club gira mahoro reka tuba turakumviriza tumira mate murakoze cyane batumire bacu ni madame Marie José ni mukunde nte murantunga hamwe na Denise Niyo Yandemye abakenyezi bo mwishira hamwe nuze nawe umugwi nuze nawe w'abakenyezi bagerageza kuja hamwe kugira ngo biyungunganye bagerageze gufashanya mu kwiteza imbere reka twumva ko karirimbo umukenyezi Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko muvyumva ko karirimbo karirimbo k'abakenyezi abakenyezi ni kirumara mu miryango nkuko mubizi nkuko muvyumva kenshi no musore rero tuko turaganira na bamwe mu bakenyezi mu Burundi bari mwishira hamwe nuze nawe ishirahamwe nuze nawe ni ishirahamwe bagiye hamwe abakenyezi rikaba ari muturorero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe n'abagenzi babo mu ntumbero yo kwiteza imbere. Aba bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kwibeshaho no kwiteza imbere, benshi muri bo bagendana indwara ya sida ariko barakomeye barakora kandi barateza imbere imiryango yabo. Turi kumwe na Madame Marie José akaba ari we umutunganya bikorwa b'umugambi nuze nawe. Turi kumwe kandi na Denise akaba ari umwe mu bakenyezi bari muri rishirahamwe bungukira muri rishirahamwe. Madame Marie José, wiheze ishamwe nkiri umugambi nk'uyu, zimwe mu nzitizi usanga uhura nazo iyo muri kumuragerageza kugutunganya ibikorwa by'irishirahamwe by'uyu mugambi ni nk'ibi?
Nzitizi duhura nazo urabona ko ari abantu b'uburyo buto, urumva rero hariho ushobora gusaba ingurane ikamugora kuyisubiza, abandi rero urumva abayakoresheje amahera yabo bari kumwe kandi baba bayakeneye iyo hageze kugabura n'akanyungu kabo baba bumvikanye. Uwo rero iyo bimunaniye usubiza ntibaba bakigabuye uko byari bitegekanije, urumva ntibareka gushavuza. Gushavuza rero mu bindi gutatura n'ukuraba ingene uwo muntu azishura buke buke no gusubiza hasi ishavu ry'abagize uwo mugwi nyene, izo ni inzitizi n'ukuri. Ubu rero uko iminsi igenda murabona namwe ibintu uko bimeze bigenda biragora gusumba ahubwo, ariko ko bakundana bafatanye mu nda wenyine baraja inama bakavugana bakarabo bigoye bakamubwira ingene yo kwifata ubwabo, ariko kandi ntihabura abagenda bakazimangana tukababura tugasigara turabarondera abo bakibaza kutwitura aho turi tukabafasha kurondera no kwishuza uwo muntu yatwaye ubwo buryo bwabo.
Denise, nawe ku rwego rw'amakartie ku rwego rw'ayo manama muhura buri kuwa mbere, inzitizi hoho muhura nazo ni izihe?
Twebwe ingorane za mbere duhura, ingorane za mbere twa twabaje guhura zari zo mu bintu bigiye tw'intwaro mugabo twaragitunganije igihe dufashanije n'abajeje intwaro ku mitumba. Baratubwira duhanuye baraduha impanuro ko dukwiye gukorera mu mucyo amashyirahamwe icya mbere tukayandikisha tukayabwira umukuru w'umutumba tugashikana muri zone bigashika no muri meri. Iyo bishyitse rero uwo munywanyi akaca duheranira ayo mahera umukuru w'umutumba aradufasha kutwishyuriza. Iyo dusanze ni umuntu ari ntaho nikora nubwo yaheranye na casise twebwe nyine turiyungunganya muri twebwe tukaraba ukuntu dusahiriza mu iryo shyirahamwe kugira ngo abantu nibagabura ntihagire uzobura utwiwe. Ama tukazomurindira akazoyarondera buke buke, ariko n'ubundi birasika hari igihe tubura umunwanyi rwose akagenda ntidusubire no kumubona. N'abo bantu birirwa barigira muri Omani benshi baragiye kandi bagiye batwaye amafaranga. Mugabo turafise rero akagega kitwa sosiyare ko gushyigikirana ako niko tuza twikora ko tugasubiriza ya yandi wa munwanyi yagiye atwaye mu gihe ari ay'abanwanyi hari habo tutabyumva kumwe.
Urakoze cyane ego reka tubandanye ku murongo wa telefone naho nyene twakire Sabato Israel. Mahoro neza. Alo, oui Sabato, urahora komeye?
Neza radio ya America.
Ni
koko ni kwa Sabato Israel ndi hano mu Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga ahantu bita Nyagatovu. Na kuri iki kiganiro nanjye nashaka kuvuga ku bagore, usanga ari abagore bajya biteza imbere kandi bafite ibibazo bitandukanye bahuriye no kuba bahuje nk'ibibazo, harimo abarwayi abafite virusi ya sida, harimo abafite ubumuga butandukanye, ugasanga hari ibikorwa bikomeye, ibikorwa byiza bageraho biteza imbere, ugasanga bafite icyizere. Harimo n'abagore baba ari abapfakazi batabana n'abagabo bafusha, ariko ugasanga mu by'ukuri bariteje imbere. Hano nari ndi kumwe n'umubyeyi, sinzi ko namubaha kugira ngo babwire uko yiteje imbere.
Ego cyane, urakoze Sabato gufata kukanya ko kuhamagara no gutera intege umukenyezi ngo ashikirize icyumviro. Yitwa nde umukenyezi? Sindakumva neza, doza kajwi. Hello?
Pa, Odeti wawo.
Odeti wawo, mahoro neza.
Ndere. Kwa jie mkashira amwe, kwa jatu sanga mafaranga, magana tanu.
Aha.
Hanyuma, nita kukura mwa mafaranga yombi, nilongu sana tulibombi, sama zafari nubakini.
Ni vyiza cyane rwose. Ego turakumva bandanya.
Nditeganya n'ubundi kugura itunga.
Iyo shiramu urimo Odette muri kumwe nabandi bakenyezi bangahe ishiramu ryanyu gitwa ngo iki? Madame Odette, ara twumva?
Arawumva cyangwa mwaze uvugira hamwe muri mo ry'abagore. Muri mo ry'abagore, cyangwa kugira cyangwa se nabandi bagore mwa muri kimwe abafasha kugira cyangwa kugira umubire inatizi cyane.
Itwa gatufatanya ariko byarahagaze.
Ego none wohanura iki Madame Odette, wohanura iki abakenyezi bako baratwumva bumva ibi bintu byiza byavuye mu kuja hamwe no kuja mu mashira hamwe, wohanura iki umukenyezi ariko arakumva?
Nange nyine ubwo umuntu umeze nk'uko nari meze, umuntu umeze nk'uko nari meze mubwira uko nari meze nka mu gisirikare nyine kujya mu gashyira hamwe nk'uko kose yarangiza
Hari kibi cyo kuja muri aya mashirahamwe cyangwa hari ibibazo byo kuja muri aya mashirahamwe usanga kumbure bituma abandi batayajamwo? Ni ibiki bituma benshi batayajamwo rimwe na rimwe?
Ni ukubera ubukene.
Bwo kutaronka ayo mafaranga yo gutangura?
No kwitinya no kugira
ubwoba. Ndakeka ari kwitinya kuko kenshi usanga nk'amafaranga nk'amajana atanu ushoboye kuyaronka atari menshi cyane rwose.
Hari igihe yakorera ari makeya kandi afite utwana dutoya. Nta kundi yabigenza akayahahisha.
Nibyo.
Ntabwo aba yanze kubikora ariko kubera ubukene abona ahandi ari gukura akahita yahahishiriza abana.
Kumbure turarike bagenzi babo ntibitinye abo bakenyezi bashobora gusaba umugenzi cyangwa inshuti ati ntiza amajana atanu nshobore kwinjira muri iri shyirahamwe, kuko amaze kurengera icyo kibazo cyo kutitinya akinjira mu ishyirahamwe byo mufasha.
Iyo akinjira mu ishyirahamwe abanza gutanga udufaranga dukeya nk'uko yafite akazagira igihe nyine akajya igenda yiyunguraho bukeye.
Ubu rero batubwiye ko umaze kubaka inzu muri aya mafaranga wagiye uraronka muri iryo shyirahamwe. Ni ibintu byiza cyane. Ndumva ko na telefone iri kuratugora gato, ariko turagushimiye cyane rwose Madame Odette. Nawe Sabato turagushimiye cyane, wari watwemereye ko ugiye kuzana abakenyezi tuganira nabo. Urakoze cyane rwose, biratwereka yuko uri umushinga ntahe uri kuratera intege abakenyezi muri kumwe mu kibano. Turagushimiye.
Murakoze Radio rya Amerika. Nanjye kabisa ngerageza gutanga amakuru ku rya Amerika, kubera yuko abaturage b'intanga usanga ari abakozi cyane. Ntabwo nabura rero kugerageza kwegera abategarugori kugira ngo mbagire n'inama n'abatiteza imbere basigaye inyuma, nkabagira inama kwiteza imbere kugira ngo abagore nabo bigire icyizere, kuko bari barahejwe inyuma cyane mu myaka yashize, ariko ubona ko bifite icyizere cyo kubaho, usanga bateza imbere imiryango yabo n'abadafite abagabo usanga rwose bakomeye mu ngo zabo bihagazeho.
Murakoze cyane. Tugaruke mu studio batumire bacu ku murongo wa telefone Madame Marie Jose Kintu. Madame Odette avuze nico kandi turakunze kucumva cyane, ukwitinya nubwo kumbure umuntu abashobora kuba afite ayo mafaranga yo gutangura. Muracabandanye mubona abakenyezi bitinya kwinjira mu mashyirahamwe kubera kumbure kutamenya byinshi kuri yo, ukuti yemera
cyo kintu nico bari ho bitinya, avuga ati ninajayo ndagenza gute, singiri jana singiri iki mugabo. Icyo twohanura abo bakenyezi bameze gutyo, utambere nuko barondera nakantu na gatoyi bakora umvise ko ariho nkotsi bigoye ntagire isoni zo gukora ico gikorwa gukora nta n'ibiteye isoni na gatoyi akore kugira ngo ashobore kuronka yanterera nazojana kundi kahandi bazoba bakoraniye bose cyano cyahano kwitinya biriho nibyo natwe turabibona ari ahi wacu abo ataho bahagaze kandi ubona ko babikeneye yego
None ko tuzi ko INSS iri mu zindi ntara hoho naho nyene mwaratanguye ku imigambi nk'iyi canke ntibiratangura nk'uko wabivuze
irahari harya nashatse kugusubira ngo ndakubwire nti byo umuntu yabivuze na muntu bizibujumbura gusa mugabo muri zijya ntara zindi makamba Gitega Kirundo naho nyene bibiyo nawe nyene barabifise kuko uwigishije muri centre turiho niwe yabandanije aza kwigisha no muri izo ntara zindi babakoreye bose nabo kandi biracyariho bariko barabikora bo gusa ibikorwa byahariya mu ntara hagati bitandukanye n'iby'ubujumbura ibujumbura usanga bose ibigori badandaza ivoka badandaza irengarenga bariruka ku mutwe n'utwumbati kugira ngo barabe ko n'icyo gihumbi bagitahana mugabo usanga mu ntara hagati bobo barimira hamwe badandariza hamwe bigakunda bayi bujumbura si cyo kimwe ni aho turatandukanye gatoya ariko naho nyine barabikora
Denise izindi impanuro cyangwa izindi nyigisho mwa mutanga uretse uko kwiyungunganya kubijanye n'amafaranga zoba zihari muri iyo migwi yanyu mu makartier murahanurana ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bwa misi yose cyangwa muganira ku by'amafaranga gusa
oya twebwe turahanurana umukenyezi turamuhanura ubwa mbere tukamubuza ibintu bijanye n'akaborego ama tukanabahanura kuba barajana abana ku masirera cyane cyane ama umukenyezi turamwigisha gukora tukamuhanura akaraba utuntu na duke iyo dandaza kuko umukenyezi amaze kuba guma yicaye n'ubundi yoronka ya mafaranga yinjira na mishyira hamwe hariho eko hariho bamwe bigora kugira babone ko bodandaza mugabo ntiduheberaho nyene turabandanya tukamwigisha kuko inibujumbura bakora utuntu twinshi dutandukanye harimo abakora ibintu byo gufuma amashuka hariho abakora ibintu byo kujisha by'imyuga hari abakora ibintu byo gushona hariho rero na twebwe abacuruza bato bato usanga ducuruza ibyamwa hakaba n'abacuruza imboga mu isoko n'abacuruza ibyema hariho n'abacuruza rero ibintu binini binini bamaze gutera imbere
ni byiza cyane
nabo uraraba uwo muntu ukabanza ukamwigisha kimwe ukaraba ko acyumva wenda atacyumva ukamwereka ikindi burya arateba agasobanukirwa akabona icyo ashoboye ugasanga yamenyereye
urakoze cyane reka rero kumbure tuko turaje ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubahakaje mutange nimero zanyu za telefone aho abantu bashobora kubashikira kumbure hari abakenyezi benshi babumvise bumvise impanuro zanyu bipfuza kubahamagara no kumenya byinshi kumwishyira hamwe nuze nawe duhereye kuri mwebwe Denise wotanga nimero abantu bashobora kukuronka ko kugira ngo ubafashe kumbure nungaho mu Kamenge bashobore kwifatanya namwe
Ego ku murongo wa ikonete leo ni 79 na 6 na 17 ubusa 88
Ego urakoze cyane Ego urakoze cyane reka duha kajya na madame uri mu Kamenge bazoguhamagara kumbura bahamakuru yose mwanya tubanye mukerekana madame Marie Jose nawe nyene atubwira uko bashobora kumushikira kumbure ku kigo NSS cyangwa handi madame Marie Jose
yego jewe iwanje ingendanwa 79 5 101 79 578 101 Anima mwana sese hariho kwitsinda.
Ikigo cyo kuri NSS mu Kigobe barashaka naho nyene kuhagusanga.
Ego abaho hasanga umwanya wari wose.
Ego abari gutumbura
mu kazi uko imisi yakabaye nyene atari ngorane zibaziciye ngo cyane ndende mu karuhu.
Ego urumva uyo rero yari Madame Denise niyo yandemye uwo mwishamwe nawe nuze nawe atwari kandi turi kumwe na Madame Marie Jose ni mukunde nte nawe nyene akaba ari muri iryo shirahamwe murashaka kubahamagara bakababwira ibindi kuri iri shirahamwe no kuri umugambi. Murakoze cyane reka duherereze kuri aka karirimboka umukenyezi twumvise kare ndabashimye mwe mwese cyane gose ko namwafashe kano kanya ko kuganira natwe n'abanywanyi bijwi rya Amerika namwe mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimye cyane.
Tushimire mugenzi wacu Oriane Itangisha.